uyu munsi.
Mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazo. Umwe mu bavoka wunganira Paul Rusesabagina mu mategeko umubiri Gimetre Vincent Lurquin avuga ko aheruka mu Rwanda aho yamaze iminsi 6 ariko ntahabwa uruhusha rwo kubonana n'uwaburanira.
Au fait qu'il y ait un conseil belge qui vienne l'interroger et aider son client. Donc.
Aha, Maître Vincent Lurquin, yungani la Paul Rusesabagina agirati, sinzi icho batinya umunyamategeko w'umubirigi aje kubonana n'uwo yunganira.
Iyo umwavoka avuye hanze ashaka kuburanira umuntu mu Rwanda cyangwa kumwunganira, bisaba ko haba hari amasezerano ya reciprocity hagati y'urugaga rw'abavoka n'urwo rugaga turutsemo.
Uyu nawe ni Julien Kavaruganda arongoye urugaga rw'abavoka mu gihugu cy'u Rwanda, asigura ko amategeko y'ico gihugu atomora ko Maître Vincent Lurquin yimwe uruhusha kuko atarakwije ibisabwa n'amategeko y'u Rwanda. Mu Rwanda kandi havuga utugeso tubi turimo kunywa ibiyayura mutwe mu rwaruka rw'Abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajepfo y'ico gihugu. Ayo makuru yose arimo nayagezwe hirya nino ku isi turayarambura mu kanya isasi. Amakuru ageze hirya nino ku isi turahera muri Mali ahavugwa igitero c'abakekwa kuba intagondwa ziyitirira idini rya Kiislamu cahitanye abantu 22. Inkuru tubaza mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Umuvugizi w'igisirikare ca Mali yatangaje inkuru avuga ko intagondwa za Kiislamu zakoze ibitero bitari bike mu gihugu hagati ku munsi wa gatatu zikica abantu bashika 22. Ivyo bitero nivyo bihitanye abantu benshi mu gihugu ca Mali kuva ku igenekezo rya 18 ry'ukwezi k'8 gihe haba itembagazwa y'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu. Ico gihe abasivile 10 barishwe nyuma yaho imodoka ya gisirikare barimwo igwiriye mu mutego w'abarwanyi hagati y'igisagara ca Banziagara n'igisagara ca Bankasa. Igisirikare ca Mali catangaje kandi ku bandi basirikare 12 baguye mu bitero bibiri bitandukanye vyabereye mu gihugu ca Mali ku munsi wa kabiri.
Muri Somalia naho intagondwa z'abarwanyi b'umurwi wa Al-Shabab zisha abasirikare 8 b'ico gihugu. Frederic Nkundikije aracakomeza.
Icyo gitero cyabereye mu manuko bw'igihugu cya Somalia aho abo basirikare baguye mu mutego w'izo ntagondwa. Colonel Ahmed Hassan yatangaje iyo nkuru avuga kandi ko abasirikare babiri gushika ubu bataratorwa nyuma yaho abo basirikare bari mu modoka zikurikirana baterewe bari bashitse mu ntara ya Shabele hagati y'igisagara cya Afoye n'igisagara cya Wenlaweina. Icyo gitero kibaye inyuma y'iminsi mike ibiro by'igihugu cya Somalia bijejwe iperereza bitangaje ko byafashe amatoni 80 y'ubumara bwa aside bwari butwawe mu ntara icumbitswemo n'umurwi Al-Shabab.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu naho dutandukire amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Umwe mu bavoka bunganira Paul Rusesabagina mu mategeko umubirigi Maître Vincent Lurquin avuga ko aherutse mu Rwanda aho yamaze iminsi 6 ariko ntashobore kubonana n'uwo yunganira. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Maître Lurquin yavuze ko atazi gituma yimwe uburenganzira bwo kubonana n'uwo yunganira.
Mu minsi 6 Maître Vincent Lurquin yamaze mu Rwanda havuga ko buri munsi yabaga ategereje ko yakwemererwa kubonana n'uwo yunganira Paul Rusesabagina ariko ntibishoboke. Ati ntabwo nzi uko byagenze, gusa ntabwo nigeze mbona uruhushya rutangwa n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka. Naratashye ariko nzasubirayo vuba njyanye n'abayobozi mu butabera mu Bubiligi kandi nzakora uko nshoboye mbone Rusesabagina. Maître Lurquin akomeza avuga ko muri iyo minsi 6 yamaze mu Rwanda yashoboye gusoma dosiye ya Rusesabagina, akongeraho ko mu myaka 20 amaze aburana imanza mu rwego mpuzamahanga ko ari ubwa mbere yangiwe kwinjira muri gereza ngo ahure n'uwo yunganira, ariko akizera ko ibintu bizageraho bigatungana.
J'espère qu'on reviendra à la raison.
Ati bizera ko bazashyira mu gaciro tugashobora kubona Bwana Rusesabagina kubera ko bitabaye ibyo urubanza ntiruzaba kubera ko nta waburana adafite umwunganira. Mu rwego rwo gushaka ibimenyetso by'urubanza, Leta y'u Rwanda yifuje kuzohereza umugenzacyaha mu Bubiligi, ibyo bita mu Gifaransa Commission Rogatoire, kimwe n'uko Ububiligi bwifuza kugira ubwohereza mu Rwanda. Maître Durkin akibaza uko bizashoboka ku ruhande rw'u Rwanda. Ati ntabwo mbona neza ukuntu mu Bubiligi bakwemera ko abagenzacyaha baza kandi bo baranze ko bavuka bajya mu Rwanda kureba uwubunganira w'Umubiligi. Ijwi ry'Amerika yakomeje kubaza Maître Lurquin wamwangiye kubonana n'uwuyunganira Paul Rusesabagina, asubiza muri aya magambo. Umukuru w'urwego rw'ababuranira abandi mu Rwanda ni we ugomba gushyira umukono ku rushya rwo kwinjira muri gereza. Ntabwo rero yigeze abikora ku mpamvu ntigeze nsobanukirwa. Maître Lurquin yarangije avuga ko azasubira mu Rwanda inshuro zose zizaba ngombwa kugeza ashoboye kubona uwuyunganira. Akavuga kandi ko bitabaye ibyo nta rubanza rwaba uregwa atabonye umwunganira yihitiyemo. Paul Rusesabagina afite amwunganira babiri bamuherekeza mu rukiko, abandi bakomoka muri Amerika, Australia, Canada n'Uburayi batoranijwe n'umuryango we ntibaremererwa kumubona. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Tukiri kuri iyo nkuru, umukuru w'urugaga rw'abavuka mu Rwanda Julien Kavaruganda, mu kiganiro cihariye na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi, yasiguye ko Maître Vincent Lurquin ataha uruhusha rwo kuraba uwo yunganira kuko atarakwije ibisabwa. Muri byo harimo ugukorana hagati y'ingaga z'Ububiligi n'u Rwanda.
Kugira ngo umuntu yunganire umuntu mu Rwanda nk'umwavoka, aba ari ku rutonde rw'abavuka mu Rwanda. Urutonde rw'abavoka bagera ku 300. Hari abava muri Kenya, hari abava muri Uganda, hari abava i Burundi, hari n'abanyarwanda ubwabo. Abo ngabo bivuga ngo ibiteganywa n'itegeko barabikoze, bararahiye mu Rwanda, barakoze ibizamini bisabwa, bakaba bafite na diplome yatanzwe na ILPD. Kuri urwo rutonde, iyo umwavoka avuye hanze ashaka kuburanira umuntu mu Rwanda cyangwa kumwunganira, bisaba ko haba hari amasezerano ya reciprocity hagati y'urugaga rw'abavoka n'urwo rugaga aturutsemo. Itegeko ry'urugaga rw'abavoka mu Rwanda rya 2013 riteganya mu ngingo ya 6 n'iya 7 uburyo ibyo bikorwa. Ubundi ugomba kuba uri uwo munyarwanda cyangwa uturutse mu gihugu cyaba gifitanye amasezerano mu Rwanda. Abafite exception abaturutse mu bihugu byo mu Burasirazuba, East African Community, kuko hari amasezerano yasinywe n'u Rwanda mu gihe u Rwanda rwa rwinjiraga muri uwo muryango rufungurira imiryango ababa baturutse muri ibyo bihugu, ariko nabo mu bwuzuzanye, ni ukuvuga ngo iyo nabo batwemerera kuba twagirana ubwo buhahirane, umwavoka wo mu Rwanda akaba yajya gukorerayo n'umwavoka waho akaba yaza gukorera mu Rwanda. Nyuma y'ayo masezerano ubundi nta bindi bihugu tuzi u Rwanda rwagiranye narwo amasezerano nk'ayo ngayo. N'urugaga rw'abavuka kuri ubu ngubu nko mu bihugu by'Uburayi ayo masezerano ntayahari. Kuri icyo kibazo warumbashije ikindi kijyanye n'uwo mwavuka wo mu Bubiligi, we agera mu Rwanda muri icyo cyumweru sinabonekaga ko nari mfitemo amanama menshi, ni inama nkuru y'ubucamanza yagombaga gutegurwa, ariko bamuhaye ibisabwa urugaga bamumenyesha icyo amategeko ateganya, nawe abisaba kuko mu byo amategeko ateganya haba hari harimo no gusaba urugaga rw'abavoka rw'i Burusera turukamo ibyo umwavoka w'umunyarwanda udafite ubwenegihugu bw'Ababiligi yakenera kugira ngo ashobore gukorera mu Bubiligi. Byari ukugira ngo urugaga rw'abavoka na secretariat bamenye amakuru yuzuzanya ajyanye n'iby'itegeko riteganya niba umunyarwanda yakwemererwa kujya kuburanira mu Bubiligi ari umwavoka mu Rwanda ariko atari umwavoka mu Bubiligi. Basubiza yuko bidashoboka ku munyarwanda ya kuburanirayo kuko amategeko yabo nabo adashyirwaho n'urugaga rwabo, ashyirwaho n'ishinga amategeko yabo, ko ariyo mpamvu batabihindura. Bajya gusubiza basubije ndumva ejo cyangwa ejo bundi hashize uwo munyamategeko wo mu Bubiligi yari yarasubiye iwabo.
Bivuze ko rero kuko batakwemera ko abanyarwanda bajya kuburanira mu Bubiligi, namwe bitakoroha ko uyu mwavoka yaza kuburanira Rusesabagina mu Rwanda.
Yego.
Ubwo bivuze ko nanone atagize n'ubushobozi bwo kuba yamusura kuko nyine atari yemewe.
Ikibazo cyo gusura ubu ngubu amagereza nuko amagereza ku miryango kubera ikibazo cya coronavirus. Ntabwo aba imiryango n'abantu inshuti yemerewe gupfa gusura abantu gereza itabyemeye cyangwa atari impamvu zidasanzwe zabayeho.
turi ku rwanda rwa rusese bagina by'umwihariko uwe nk'umuntu nyine we umuryango uvuga ko ufite ubushobozi wakwirira bavuka washaka bari bo bose ubwo byaba bigoranye kugira ngo baze gukorera mu Rwanda nkurikije ibisabwa
twebwe tugendera ku cy'amategeko ateganya amategeko ateganya ko umuntu waba aturutse mu gihugu dufitanye na cy'amasezerano icyo gihugu nacyo cyemerera abanyarwanda kuba bakiburaniramo dushobora nabo kuba uburenganzira bwo kuburanira mu Rwanda
noneho biremewe yuko bari abavoka bashaka guturuka hanze bashobora kuza bagafatanya n'abavoka bo mu Rwanda ntibaba bamwunganira bonyine byo byakwemerwa
oya bo basaba umunyarwanda yizeye mu Rwanda uwo muntu umukeneye ubwunganizi amategeko mu Rwanda yemera akaba aribo bakorana kuvuga ngo nko muri urubanza rwa Rusesa bakina Metro Gatera Gashabana yemerewe kuba yamuburanira kuri lisiti bari batanze niwe wari umunyarwanda kandi afite ibyangombwa byose binemera kuba yamwunganira kandi ndumva nawe bamwemera nk'uwo rwose aba yujuje ibyangombwa afite ubunararibonye mu mwuga ashoboye gukora ako kazi kandi ari nyirubwite aramwizeye icyo gihe amwizeye na famiye imwizeye babashobora gukorana ari abavoka be bari basanzwe bakorana nyirubwite yavuze ati ntabwo nibashaka imirimo bari bafite babayirangije icyo gihe abayashatse gukomezanya nabo nabyo biba bishoboka akongeraho n'abandi
njye nivuga ko mu rubanza rwa Ingabire Victoire harimo abavoka baturutse mu Buholandi iryo tegeko ntabwo ryari ryagahindutse
itegeko twebwe ryagiyeho muri 2013 ntabwo namenya uburyo bwagiye kuko atari nanjye wari mu buyobozi bw'urugaga muri 2013 ngo iryo tegeko ryashyizweho rubanza rwa Madame Ingabire ngo byasaba kureba uburyo bari bashoboye kwinjira mu rubanza kugira ngo bamwunganire mu bwo buryo cyangwa niba hari andi masezerano yari yabaye hagati y'ibihugu ku buryo niba bamwohereje mu Rwanda avuye mu kindi gihugu hari conditionality bashyizeho hagati y'ibihugu hagasinywa ayo masezerano agira n'ingaruka ku itegeko cyangwa ku mategeko nyingamikorere y'urugaga rw'abavoka icyo gihe byashoboka ariko twebwe turagendera kuri aya ngayo kuri iryo tegeko rya 2013
nari nabiciye ku masonga nk'itangura ikibazo c'ibiyayuramutwe no kwifata nabi biri mu bibangamiye urwaruka rw'abarundi bahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda abakobwa batwara inda zitifujwe abahungu nabo bakiroha mu biyayuramutwe birimo imugi n'ibindi abaserukira n'abari mu mashyirahamwe akorera mu gisata cy'uburezi babwiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru kwico kibazo kibaraje ishinga
gutwara inda utavuga ngo ofisi zo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye
uwo mwigeme ni umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda weco kimwe na bagenzi we batarashikana imyaka 18 baba mu karere ka Huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbo bubabangamiye
icyo gihe cyo biyandarika cyane kuko ubushaka ku mwana we ni gute genda baho gute biriho cyane cyane je ndifashe telefone umuhungu udashaka amahera ibiki nuzo yampari imwe kabiri ngo nanje ngendere ngaho oya ngomba kuzokwishura kandi nta wundi buryo nzokwishuramo kandi yo nda nta handi ufise ibijyana
asanga ke ni ikintu nka kiriya ntiyakibonye ashobora kubaho nka runaka ntibyashobotse agacagwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu agatwaza inda zitemewe ibibazo byo kunywa urumogi abajene banywa ibiyayura mutwe ngaha ibiyoga ni benshi cyane ni benshi kandi biratwononera ubuzima
kugira ngo twari nditipfujwe kenshi abantu b'abakene kwihangana ubuzima uko bumeze ko twari tubaye mu rundi siko tubayeho ubu
bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura icyo bakora bakavuga ko igihe cyo kurwanya ikiza cy'umugera wa COVID-19 bamazemo amezi indwi bataja ku ishure casongereye isibe mu kongereza igitigiri cy'abakobwa batwaye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibiyayuramutwe
ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu cyangwa muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura occupation kwiga twicaye muhira kandi iyo wicaye umwanya munini wimvira ibibi negative gusa
nimba uri impunzi menya ko ubwa mbere ufite ibibazo niho waje gushyiramo ibindi bibazo rero bica bigorana cyane
ukuntu nubona twabigwanya nibaza yuko ahanini kubera abajene bajya muri izi bintu by'ubuhumbu kubera baba ari inokipe hama baba bafise ibibazo byinshi bagashaka kugomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kwera batari ukipe badakora cyane bakabatera amada icyo mbona rero cyokogwa no kugira ngo no kubukipa bakaba ama activite menshi abajene bakora bagakreya ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho
kanyugwa na dukya dufise ntituje gushaka byinshi oya ntituje gushaka byinshi tuzokuyandarika
umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahantu urwo rwaruka rw'abarundi kwihangana mu buzima butoroshe barimo kugira ngo bazosubire mu gihugu cyabo bakiri bazima
bakagerageza kwiyakira uko bari kose abavyeyi natwe twoba hafi ntitubarye umutima abana babigeme tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo wirinde gutwara inda batifuje n'abahungu nyene harabo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cacu catwibarutse kidukeneye.
Komite serukire impunzi ivuga ko yahagurukiye ico kibazo. Etienne Nibaruta atwara impunzi z'abarundi imuhanga atewa makenga n'ibitigiri vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibyayura mutwe.
Jewe kenshi birakunda gushika gusanga muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'abarundi bafunzwe nja kubaza kandi abana bazira kunywa ibiyaro mutwe basanga kugenda kugira tugire ama intervention kugira ngo abana se bari kugwe turi mu bibazo gihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo. Abana baje mu buhumbu butandukanye arahungu bagenda gufata ibiyaro mutwe bakobwa bagendana n'abandi ingaruka mbi basanga abana batwaye inda batifuza.
Ishami ryigenga ryitwa FMV Forum pour la mémoire vigilante ikorera cyane cyane mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kugwanya mabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko Gahimbare Reverie icegeye acutwara iryo shyirahamwe yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
N'inyigisho kugwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye kugukaburira ubwo gwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kuba afise. Ni kibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwe tubegereye turabaza hirya no hino abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira ico dukoze muri Huye barabidusavye kandi naho turagerageza.
Intara y'amajepfo y'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi mu kwishyira hamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyerekana abo bose baharugwa mu mpunzi ziba mu bisagara. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Turakomeza n'ibiganiro tubafitiye. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi Sefor Arusha rwiyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha rumaze iminsi ruvugwamo kutumvikana no kugwanira ubuyobozi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Emmanuel Andereyimana, umuvugizi w'urwo runani ari Kigali mu Rwanda akaba n'umunyamabanga warwo, atangura mubaza uko urwo runani rwifashe muri kino gihe.
Musanzwe icuka kibi catanguye ku bitariki zibiri z'ukumunani aho uwo turi kumwe mu runani yahora ari umuvugizi ijana n'iminani yandika urwandiko amenyesha leta y'u Burundi ko mu mezi abiri batisubiye ko ngo bikubita agashi ko azobatera sinzi kuko urwandiko mwabumvise akoresheje umuheto urwandiko ngira mwaragumvise hanyuma twebwe rero tuca turabona tuti uyu muntu adushize mu mutego turakora inama turamubwira tuti ibyo bintu uhejeje gushika gutangariza abarundi n'amakungu ntawe mwabivuganye kuko twebwe turi urunani rukeneye impinduka mu Burundi ruciye mu nzira za politiki na diplomasi nta bintu byo gufata umuheto twe duharanira. Hanyuma nca tumuhitamo kumukura kuba umuvugizi kuko n'ibintu byari bigiye kudukwegera urabona na leta y'u Burundi ishobora guca ifatiraho iki ba bantu bariko bakoresha inguvu z'umuheto n'ibiki kugira ngo dufatirwe ibihano ku rwego rw'amakungu n'abandi bose baba bumva urunani rwacu mbere bari barutegereje atari ko kimwe.
Jeremy Minani mwamukuriye mu nama nkuru y'urunani
twamukuye ku giti cy'umuvugizi abantu mu nama ikoranye baca bashinga icyo gikorwa jewe nka muvugizi wa Sefora Rush. Ubwo rero ejo bundi ahinze ukoreye inama yo guhindura biro isanzwe itwara Sefora Rush kuko ikiringo cyayo cyicara kirangiye aho itwagwa na perezida mu rwego rwa Shobino niho twari dukwiye turi 12 koromu yari ikwiye hanyuma turiga ingene amategeko avuga ingene twosubiriza uwahahora. Usanga ingingo ya 16 article 16 hari ibintu bifobetse ukuntu tuvuga ngo ibintu byo gusubiriza uwahahora biciye muri ordre alphabetique.
Mu majambo make murashaka kutubwira abategetsi bagize ubwo runani?
Ubwo runani muri uwo mwanya rutwagwa na bamvuga Inyungira Frederico, icegera ciwe akaba uwitwa Rwigemera Jean Bosco, na jewe Ndereyimana Emmanuel nkaba ni secretaire general nkasubira nkaba n'umuvugizi. Mubwiye rero twari ko dutunganya iyo nama gutyo ngo tugire icyo gushikako, bari isohoye mu nama ari batanu Jeremy arasohoka mu nama ndayikengurukiye asiga avuze ko atanze imihoho ku giti ciwe cya secretary general hanyuma tubona abagiye ari batanu ariko amategeko araturekurira kubandanya turi indwi muri abindwi twarabandanije ibikorwa nk'uko amategeko abiturekurira hanyuma tuca tubicisha mu matora rero haratowe ngo binyuzira be perezida
umuntu arashaka kuvuga muri iki gihe ko hashobora kuba ari seforo zibiri aho bashyira ntahe ntibashobora kuba bariko barashinga seforo yabo nabo aho nuvuga Minani Jeremy na Jean Bosco ndayikengurukiye
mu bisanzwe bo bari cyane bahengamiye cyane mu bintu byo gukoresha ingufu ibigwanisho nta seforo ikoresha ingufu n'ibigwanisho ibako ibyo bakoze ahubwo tuca tubona umengo ibintu ariko barakoreshwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura kuko ibintu baje gukora muri seforo Arusha tubona ko ahubwo ari ibisigarira by'abari basigaye igihe basambura penare nibo bari baje rero kudutera ingorane duhiriwe duhishije rero ko baraye bikuyemo seforo twe tugiye kubandanya ibikorwa ibyo byabo bishizemo byo gushaka gukora bakoresheje umuheto babikore ariko ntibakabyitirire seforo urumva abantu nk'ubu rero muri seforo Arusha tubaye dufata yuko ko bikuye mu nama bakagenda ntibakiri muri seforo baragiye ibyo bindi barimwo iruhande ibikorwa tutazi dutangazwa gusa n'uko tubona bariko bariyitirira ibikorwa bya seforo Arusha bakoze ibindi biro iruhande urumva n'ibintu byo gutoba byo kubabaza amazi abantu ariko twebwe muri seforo Arusha turi ku kivi turiko turakora ukuri kwamye nibaza ko atawe byotera impungenge na kare ugutukana gutorera ahubwo banyibukije kuko ejo bundi yaciye avuga ngo muri ibyo bagize iruhande ngo bakuye bavanga umwingira Emmanuel bazigenera ngo babakuyemo burundu mu mugambi baciye banyibuta kera nkiri muto umusazi numvise avuga ngo ngo yirukanye papa ku rutonde w'abakristu katoliki nico kimwumva ntaco bimaze nacyo bivuze twebwe seforo Arusha turi ku kivi abarundi babyumve amakungu abyumve ntacahindutse abo biyadukije ubwo kumbure bagikubita gashi basubire baje ku murongo
ikivi cy'urunani seforo ntigishobora kuba cyarataye agaciro muri iki gihe hari leta nshasha mu Burundi
ahubwo ubu niho ibikorwa bikomeye rya leta nshasha muri azi kuri mu makanda y'uwahora atwara igihugu ariwe nyakwigendera Nkurunziza amabitwa yatumye tukora uru runani ngo twabe ko ibintu byogaruka itoto mu Burundi dusubije amasezerano ya Arusha ngo asubire atubere icumu twishimikije kugira ngo igihugu kigende neza murabona ko amabi akibandanya ahubwo ubu niho tugiye nyine kubikenyera ngo zigume kugira ngo turabe ko agateka kazina muntu mu Burundi kosubira kakagarukirwa tukaraba yuko urubuga rwa politiki rusubira gufunguka abantu bagakora amaradiyo yahunze muri azi ko menshi akorera mu mahanga asubira atahe akora ukuri kwamye abari muri sosiyete sivile bakaza gaharanira inyungu za politiki bazi bako ibyo ni byo bivuze mu Burundi kandi nibyo turiko turaharanira kugeza uno
munsi hari abantu bashobora kwibaza ko izo ndyane ziri mu runani seforo ari indyane zerekana ko urwo runani rwasambutse abo mwabwiriye
urunani ntirushobora gusambugwa n'umuntu kubera atashoboye gushikira icyo yipfuza mu mutima uwaje arondera inyungu ziwe canke ariko akorera leta y'u Burundi mu kinyegero Imana ishimwe barashiga byarashitse baribonekeza baragiye ubwo rero dufata yuko aragiye atawe ubirukanye turabasezeye kuko abasigaye turahari ingufu zo gukora dukorera abarundi turazifise ibyo twumva mu majambo y'ibitutsi bariko baratanga hirya no hino twe turi ku kigi nta kidusamaza abarundi benshi ni byabo n'ibikorwa dukora urumva rero yuko ku bijyanye no guhangana na leta y'u Burundi tubiriko abo nabo bashaka kuzana umuheto muri seforo Arusha kugwana gukoresha ingufu oya seforo Arusha turi ku murongo w'ingwano ya politiki ingwano ya diplomasi iyo by'ingufu ntibishobora kudusamaza Jeremy yarabitangaje ntwarabyumvise yuko ashaka kugwana na leta y'u Burundi yarayihaye ibituma cumi n'iminsi 60 ndayikengurukiye nuko nyene yamari muri ibyo Jeremy nibaza ko ariwe yamukwegeye muri ibyo kuko imbere yakora neza mu bya politiki nibi ko yashatse kumwishimikiza kubera afite kahise ka politike ku buroberi bakabona bakobikora gutyo bakabizana mu kungubu muri seforo Arusha oya igice kirenga 90% muri seforo Arusha duharanira impinduka z'intwaro mu Burundi twicishije muri politiki.
Mushenahe Ndayimana Emmanuel, turetse abari muri komite y'urunani CFOR, inguvu z'urunani zihagaze he? Abanyagihugu bari inyuma yanyu bangana iki?
Turi urunani turi mu migambwe, hari umugambwe y'iperezidani banga nsanzwe ndiwo, hanyuma hariho perezida Dutwara ubu bavuga inyumvira, hari muri FRODEBU tukaca tugira Rwigemera cegera ciwe, ari muri IPRONA. Ubwo rero n'ayandi makomisariya menshi abari mu yindi migambwe, urumva iyo bavuze IPRONA mu Burundi bakavuga IPED mu Burundi bakavuga IPED Nyamiyanga bakavuga na FRODEBU mu Burundi, ufatiye ku wahora ari umukuru w'igihugu ubu ariwe mukuru wa CFOR Arusha uno munsi bavuga inyumvira Frederico, murumva ko iyo migambwe ari urunani rw'amamiliyoni y'abarundi. Izo nguvu urumva iyo ziva aho ziri, abo bandi nabo ndazi ko bahora bogera kuri twebwe niba bahisemo kugenda, n'ukuri nta nguvu badutwaye, nta n'umurundi atabizi yuko iyo migambwe yabo ari yo kuri interineti.
Ariko iyo migambwe muvuze murazi ko ari migambwe irimo imice myinshi kandi n'iri mu Burundi yitwa ko yobifise abantu ititwaye neza mu matora yabaye mu Burundi.
Iyo migambwe irakomeye cyane kuko byo kuvuga ngo ni bice mu byo leta y'u Burundi yakoze muri ya programme yabo yo kugira nyakuri mu migambwe, ariko abanyagihugu bo nta muntu abanyakuri mu mutima wiwe, kanatsinda barabibonye ejo bundi baje guhangana na Sendegeze mu matora barayikinze impaga, bisigura yuko izo nyakuri biyegereje ni nyakuri mu mpapuro ariko nta nyakuri ni mu mitima y'abanyagihugu.
Imigambi y'urunani canke igice c'urunani CFOR murimwo muri amezi ari imbere ni nkihe? Murasha kuducira ku mayandi?
Kugeza ubu sinovuga ngo turi igice kuko iyo hagize abahitamo kuva mu gikorwa barimwo bagashaka kugenda bagisambuye ku nyungu za leta yo ya Bujumbura canke ya Gitega, ariko bagaca basanga abagabo bari kumwe n'abagabo b'igunja n'ijambo tutashobora kunyiganyirwa ni kunyeganyaga n'imiyaga iri kirahuha nkatwe CFOR Arusha. Rero nta bice kugeza uno munsi birimo, hanyuma imigambi dufise murayizi, umugambi nyamukuru murazi ko Burundi atakigenda n'igihugu ca nyuma mu bijanye n'ubutunzi, n'igihugu ca nyuma mu bijanye n'agateka kazi na muntu, n'igihugu ca nyuma mbese mu bijanye n'indero, mu bijanye n'ubuvuzi, ibisata byose bya leta ari ibikorwa rusange, icyo twita ibikorwa bya leta, ibisata byose byarasambutse, igihugu gikeneye gusanurwa, gusubira itoto.
Mushyanahe Emmanuel Ndereimana, ibyo ntibyo wabiva ku ndyane zageze ba mu Burundi, cyane cyane indyane ziri hagati y'abanyapolitike, si zo zisubiza inyuma igihugu?
Oya, si indyane z'abanyapolitike. Mu Burundi cyagiye kuhonona ni intwaro, ubutegetsi aho haziye Sendegeze yaje ivuga na jenari Ndayirimwe, icyo gihe tuvuga ko tujye guhindura ibintu ku neza y'abanyagihugu, kandi mu mwaka umwe ibiri twarabikoze birashimwa, ariko ntitwamenya ko twanyegewe n'abakunzi b'indabantu bayuzuye baciye bagira ubunani umwanzi ko mu Burundi kugeza n'ubu n'akazi gatoyi katarenza abantu 20, naho igihugu gikenye bo baratunze kurusha igihugu baratunze rimwe birenge.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Akaba ari nungaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joe Diana Ninahazu. Ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na Fatuma Alimasi Karara, bikaba byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.